Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane nahaze ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Akazi ko gutwara moto ndakamaze mu myaka irenga itatu nta kandi kazi mfise kandi n'ibiryo turonka bivuye muri UN ayo moto nayo dufasha kuza turaronka ukuntu ducanga n'abana tukabafasha kubarihira ku ishuri bukebuke.
Unumwe mu mpunzi z'abarundi bamwikambiye na Kivala iri muri Uganda aha havuga ingene biyungunganya mu gutwara amapikipiki kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muwe hagufi ya maradiyo yanyu. Ako mu nkundi mbanze ndabwire muri make ku biro vya perezida muri Leta Zunze za Amerika White House bitangaza ko umubonano ugira kabiri hagati ya perezida Donald Trump na Vladimir Putin w'u Rusiya wari witezwe kuba vuba aha muri Amerika wabaye uregezwa inyuma. Umuhanuzi wa perezida mu by'umutekano muri Amerika yavuze ko Trump yifuza kuba ararindiriye gutumira Putin kugira ngo amatohoza ariko arakorwa ku ruhara u Rusiya bwa bwaragize mu kwivanga amatora y'umukuru w'igihugu muri 2016 banzarangire. Ibyo byashikirijwe mu gihe Leta Zunze za Amerika zatangaje ejo nyene kwa gatatu ko batazigera bashigikira ingendo y'u Rusiya yo kwigarurira yigaruriye mu mwaka w'2014 izinga rya Crimea risanzwe ryegukira Ukraine kandi ibihano byafatiwe u Rusiya bitazigera bikurwaho gushika Crimea isubijwe Ukraine. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika jeje migendranie n'andi makungu Mike Pompeo yavuze aho Amerika ihagaze ku bibazo cha Crimea na Ukraine n'u Rusiya ejo yishura ibibazo by'abashinga amateka bitandukanye harimo n'ikibazo c'u Burusiya. Leta Sudani y'Epfo hamwe n'umuhari ukomeye urigwanya baraye bateye imikono ku masezerano y'ibanze yo kugabangana ubutegetsi. Ayo masezerano agamije ahanini guheraheza intambara imaze igihe kitari gito ivugwa muri ico gihugu yari inubiwe n'urunani rw'imigambwe 9 itavuga rumwe n'ubutegetsi yanse kuyatera ku mukono. Abari muri urwo runani basigura ko ivyifuzo vyabo bitashizwemwo. Mu vyo impande zasinye zemeranije harimo ko perezida Salva Kiir azobandanya arongoye leta mfata kiba nawe usanzwe amurwanya Riek Machar asubizwe mu kibanza citegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yahoramwo imbere y'intambara. Ayo masezerano kandi ategekanya gushiraho inama nshingamateka y'imfata kibanza izoba igizwe n'abashingamateka 550 hashirweho ibindi vyegera vy'umukuru w'igihugu 4 umwe muri bo akazoba ari umupfasoni. Ayo masezerano yatewe ku imikono ejo ku munsi wa gatatu ku murwa mukuru wa Sudani Khartoum aja kurikira ayasinywe mu 2015 hageti ya leta hamwe n'umuhari warongowe na Machar. Ariko ayo masezerano ntacyo yashyize ko inyuma y'umwaka asinywe. Umukobwa umwe mu bari hagati y'imyaka 15 na 19 niwe yandura umugera wa sida uko iminota 3 iheze buri munsi. Ivyo biri mu matohoza yakozwe n'ishami mpuzamakungu ONU hicegeranyo cashikirijwe ku wa gatatu mu nama mpuzamakungu yahariwe sida Amsterdam mu Burundi kivuga ko abakobwa b'imiyabaga aribo babangamiwe kuruta abandi n'uwo mugera na cane cane bivanye n'ubusumbasumbane bw'imitsina. Iyo raporo ivuga kandi ko habaye gutera intambwe mu kurwanya sida mu yindi imirwi y'imyaka ariko ko mu miyabaga hakiri urugendo rurerure. Kubwa Angelique Kijo yafashije kugira ikicigwa gikogwe akaba naserukira umukorera bushake wa UNICEF ashikiriza ko umuti ari gushira abana babigeme mu mashure no kubafasha mu bikogwa byo kwiteza imbere. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni kuri 19 na 22 turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
ikiganiro turagihera mu makambi uno munsi tubabwira ingene impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nakivale muri Uganda ziriko ziriyungunganya kugira ngo zishobore kubeshaho imiryango menyesha amakuru ijwi rya Amerika Nakivale Ignatius Bahizi yavuganye n'abatwara amapikipiki hadutegura ino nkuru
ubu ndi hano mu nkambi ya Nakivale ndi turimo kureba akazi gatandukanye impunzi zikora kugira ngo bagire ubuzima bwiza muri nkambi ngaho mu buhungiro ibintu babitoroshe turi abasore babiri batwara moto hano witwa nde wowe
je mazina fani zigimana Fidel nkambi ya Nakivale nda amazina yake irenga 3 n'igice
aha ndumva ubuzima bw'inkambi butoroshe wowe watoye gute gutangira akazi ko gutwara moto
nasanze ubuzima butagoye cyane tumaze gushanga kubera kazo tangu kutuma ushasha cyo tutanga kwitamo umurimo wa bodaboda gutwara moto twara moto ntabwo ari akazi karyoshye kandi ntabwo ari akazi kabi cyane kuko umuntu yarose ayo gusuma bukebuke akiyaranja bukebuke umva no kunyene nta kundi kuko ubuzima buba bugoye gutanga ubuzima bushasha bwo bigoye cyane
so mu gutwara moto ubona amafaranga gutunga ukabona icyo ukeneye cyose
wapi hari gihe usanga bishoboka ukabona amafaranga yo kurya kuko kesi imoto tukoresha usanga atari zacu ugasanga zo duveresa umuntu azo duveresa ma boss wiwe hamakanwa nawe kurya ubwo nuko nyene
ndabona moto nyinshi hano muri nkambi n'izi mpunzi cyangwa
izi moto ziri ngaha mu nkambi nyinshi n'izi mpunzi kuko nta bagande bashobora guha impunzi moto batazi nanye kuko abo boss bado dukorera nabo impunzi nka twebwe nyene
bivuze ko noneho impunzi zitamerewe nabi zitunze kubona bafite ya moto yose nuko zitunze
ntabwo zitunze ntabwo zitunze no kwiyarangira ubuzima kuko bwo
Kamuga na mugenzi wawe nawe akazi ko gutwara moto ukagenda gute kwanza tugira amazina yawe nako
amazina yanje nitwa Mukadi Tadi ndi munzi y'umukongomana tuye ngaha muri Nakivale
umukongomana uvuga ikirundi
ikirundi turagicanga cyose kuko tubanye n'ubwoko bwishi bivanye n'ukuntu duharambiye ndimi zose usanga twarazimenye
hano rero Nakivale hamaze igihe kingana gute
Nakivale ndahamaze imyaka 6
Mukazi ko gutwara moto ubonamo amahera gutunga n'umuryango wawe ukabaho kunga ubuzima bugenda neza nta kibazo
najewe nashobora kubishingira intahe akazi ko gutwara moto nakamaze imyaka 3 nta kandi kazi mfise kandi n'ibiryo turonka bivuye muri UN ayayi moto nayo dufasha kuza turaronka ukuntu ducangacanga n'abana tukabafasha kubarihira ku ishuri bukebu
ndumva ari akazi karyoshye kagenda neza nko mu merewe neza ndabona mutunze bamwe bafite moto abandi bafite amamodoka ntabwo merewe nabi cyane kuko twumva impunzi zimera mu makamba yandi
je nko ku ruhande rwanjye ndiko ndareba kandi nkambi si ya mbere no mbayemo ngerageje gukompara nk'iyo nkambi nabayemo ino nkambi mbona umenga nk'abantu benshi tubayeho neza ngereranije n'izindi nkambi kuko umwidegenzuriho kandi ibiryo kugeza ino saha biruzuye n'ibyinshi
ibiryo babaha cyangwa muhinga mukeza
ibiryo baduha n'ivyo duhinga Imana idufashije izuba ntiribe gishi no kweza tureza nk'ino season iyo mbona n'uburyohe gusa
meje iki ubu ngubu
ibishimbo bireze ibigori bireze ikintu cyose abantu barima byose novuga ko byeze
wavuze ko watuye mu yindi nkambi nihe nkambi wabayemo
narabaye mu nkambi y'indota muri Tanzania ndaba mutabira muri Tanzania
Hose ubona ko ubuzima butandukanye na hano
ubuzima buratandukanye kweri ino nogerageza kuvuga ko abantu mbona bayibayemo neza kuruta
none nk'uko umunsi wakugendeye neza ushobora kubona amafaranga yo gutwara moto
umunsi wange neza ndashobora kubona imitwaro 3-2
nuko 20-30 by'amagande ndumva ubwo bikagira icyo bigufasha wowe n'umuryango wawe
cyane
sawa murakoze cyane kutuvugisha wowe witwa nde
nitwa Ntezimana Ferdinand
nawe uri umwe mu batwara moto ni ibibazo ki abatwara moto bahura nabyo mu gutwara moto
cyane muri iyi nkambi amamotari ni ibibazo bijyanye na perimi ukuri kubona umuntu ashobora kukubwira ati vano utujyane wenda nka Mbarara wajya mu nzira bakaba bakubaza nka perimi kandi perime ntabwo urajya ku rwego rwo kuyofata perime kuko urabizi hari process binyuramo ibyo rero nicyo kibazo ukunda guhura nacyo ariko ubundi nta kibazo.
Okay. Murakoze cyane twashimiye. Ko kubona wowe uri impunzi tutunze moto kandi hari nzi ko hari n'abaturage badashobora no kwigurira igare, ndumva hari icyo barusha kandi uri impunzi.
Imana yarafashe nyene natwe turapagasa Imana iraduhereza ko kamoto. Hari habandi rero nabo bagumye ngaha bakaguma bareza amaboko, niyo mpamvu rero badashobora kubona iyo moto. Yuko y'amaboko mu mpuzu ugakora bayibona.
Inkambi imaze imyaka kingana gute wowe?
Inkambi tuyimazemo imyaka itatu.
Urimo wenyine cyangwa ufite umuryango?
Ndimo jenyine.
Hanyuma amafaranga ubona mu gutwara moto ugayakoresha iki?
Ayo mbona ndayikenuramwo mu tuntu, ntambara neza, ntajya neza. Ajyoherwa.
Tukiri mu makambi, komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'amajepfo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, iri mu gikorwa cyo kwandika impunzi z'Abarundi zifuza gutahukanwa ku bushake bwazo mu gihugu cy'u Burundi zivuye ku butaka bwa Kongo. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo, Vedaste Ngavu.
Nkuko byemezwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu Rusenda, ivuga yuko muri inkambi batangije igikorwa cyo kwandika impunzi z'Abarundi zifuza gutahukanwa mu gihugu cyazo. Aho kuri ubu hamaze kwiyandikisha imiryango 80 igizwe n'abantu 304. Irankunda Claudine n'umwe muri izi mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda ziyandikishije gutahukanwa, atangaza yuko ubuzima bubi amazemo igihe cy'imyaka 2 muri nkambi yo mu Rusenda buri mu byatumye ahitamo kujya ku rutonde rw'abazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi ubwo yaseri zabo yatangije igikorwa cyo kubatahukana ku bushake.
Iyo turi ko turapokeranaho baduha injya nkeya cyane, bageze ku masoko baduhaye dolari 12, hanyuma umuntu akabura icyo azisuma, tugasanga ikiro k'ibiharage kiri ku idolari, icupa ry'amavuta riri ku dolari. Burya turi ufise nk'umuryango w'abana batanu, izafungurwa zihwanye n'imiryango y'abana batanu, ugasanga uzisumye ku isoko uziya mayingabiri. Mwayo mayingabiri rero kugira ukwezi kuzohere, ugaca usanga abantu bariko bicwa n'inzara cyane. Ibyo ntibidufasha, ntibinaduhumuriza, ntituronke impunzu twambara ku masoko, ntibaduhe impunzu, ugasanga urabuze n'icyo wambika abana. Icyo tukabona ari ubuzima businzikaza umuntu, nta gateka ku muntu ashobora kugira atari mu gihugu cy'amavukiro yavukiyemo. Izo ni impamvu zituma twiyandikisha cyane ngo dutahe, ko ntitugira icyo twambara, ntitugira ikidufasha. Niyo ugwaye ukajya mu bitaro nturonke ubuyi ukorera umwana ngo uri gukorera ubuyi.
Zimwe muri izi mpunzi kandi zigaragaza yuko kuba amahoro yagarutse mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na leta y'icyo gihugu ikaba igenda ikangurira impunzi zahunze gutahuka, biri mu mpamvu zatumye aba Barundi bo mu nkambi yo mu Rusenda harimo bari kwiyandikisha kuzatahukanwa. Nyuburo Patrick n'umwe mu biyandikisha kuzatahukanwa.
Twebwe igituma tugomba gutaha iwacu mu gihugu cy'amavukiro ni ukubera yuko twumvise hari amahoro. Kandi ikindi cya kabiri, nyakubahwa perezida, twumvise ko mu 2020 atazosubira kwitoza mu matora. Icyo gituma turiko turiyandikisha
kugira ngo
dutahe.
Mugeze imbuzo mu nkambi yo mu Rusenda hari ziyandikishije kuzatahukanwa, hari n'izindi zivuga yuko zitarizera umutekano wazo wo kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi, kandi n'ubuzima bwo muri Congo busumba ubwo bari basanzwe babayemo mbere y'uko bahunga.
Ubukene, inzara, ibyo bituma ntashobora gutaha kuko mba nkibibona. Habaye politiki yakabihinduka, tukumva ko habaye ihinduka kuri mu kwita abanyagihugu, ubwo niho nabafata ingamba. Ni ukuvuga aha mu nkambi ubuzima ni bubi, biraboneka ko ari bubi, mugabo ku bantu bashakisha bakunda kurondera buraruta mu Burundi. Ni ukuvuga aha urashobora kuronka ngene uronka hurima, naho hari ibibazo byo kwibwa, mugabo birashobora gushoboka ukaronka hurima, warimo utwo tujumbo tukaboneka, warima aho gaceri kakaboneka, warima n'iyo nyumbati ikera. Ariko mu Burundi kuko ikibazo cy'ubuzima, ubukene, nturonka hurima, bivanye n'uko amafaranga yo kuhakota usanga atayo uronka.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu Rusenda ivuga yuko nyuma yo kwiyandikisha kuri izi impunzi zifuza kuzatahukanwa, urutonde rwazo ruzoherezwa muri ASEP, hanyuma habeho inama izahuza leta ya Congo, Uburundi ndetse na ASEP hamwe n'iyi miryango yiyandikishije kuzatahukanwa. Si ubwa mbere impunzi zo muri inkambi ziyandikisha gutahukanwa ku bushake. Umwaka ushize 2017 hari impunzi 72 zatahukanwe ku bushake bwazo. Mwumenye yuko nubwo izi impunzi ziri kwiyandikisha gutahukanwa ari nyinshi, mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira hari izindi mpunzi zihunga igihugu cy'u Burundi zigahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho zivuga yuko kuba zihohoterwa n'imbonerakure biri mu bituma zigenda zihunga.
Twe duhunga umutekano muke,
kandi umutekano muke rero ugera ku rugo rw'umuntu akarero nka jewe inyuma y'amatora twareje gutora hacaboneka amajwi 66 y'abatoye oya imbonera ko cyaje zivuga ko aje nenda abayoboye nchamona ko umunsi byombana bibi nicyo cyatumye naciye impunga nza mu nkambi ya transfero mu isange
Bedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda w'umutara kivuye amajyepfo
Bedaste Ngabo harakinuye unaho dutandukira makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi aho bamwe mu rwaruka bari mu migambi itandukanye bimeza ko inyigisho z'ikigo ubuntu zatumye ruvavanura n'agatima ko gukumirana mu bya politike no mu butandukane bwabo urwo rwaruka ruvuga ko rwasanze kudahuza ari bisanzwe rukabona ko kwijukira imigambi ibateza imbere ariyo nzira nyabuna irashe Frere Emmanuel Ntakarutimana muhuza bikorwa mu kigo ubuntu we ku ruhande rwiwe hamenyesha ko anye politike bakoresha rwaruka kubera ruri mu bukene hagasaba urwaruka kudahendwa n'abanyepolitike kuko ruba ruriko rurata umwanya muravyumva mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana
Ikigo ubuntu kiriko kirashikiriza ivyavuye mu mugambi cyakoze mu mwaka wa 2014 ukogisha urwaruka mu butandukane bwago kuri uyu wa gatatu bamwe mu rwaruka bari mu migambi itandukanye bemeje ko izo nyigisho zabagiriye akamaro mu bijanye no kubavanura n'agatima ko gukumira abo badasangiye ibyumviro bya politiki Samuel Iradukunda nimbonera kure urwaruka rwo mu mugambwe SNDF duri ku butegetsi mu gihe Martin Hagerimana yahoze agwana mu muhari paripe w'utu FNL
kambe SNDF cyewe nki ntaraja muri centre ubuntu hungu twoba twarakorana bacha bakora bakerekana kumenga barasumba cyane abandi bari mu yindi migambi berekana ahubwo yuko aribo bakomeye aho centre ubuntu izije ubwanye naciye nkurikiza akaranga ku mugambwe CNDD-FDD neza nkuko kari
naragerageje kuja mu ishamba ndagwana gatoya ariko birananira tamuhiro nashitseyo rero tutumvikana neza n'abantu bari muri CNDD-FDD kugira ngo tumbanze tumenye ikikorwa cy'ugwaruka twanza kumenya ibikorwa byinyegeje inyuma ya politiki kugira ngo barahende ugwaruka cyane kubera tuba twishakira hamwe utwo twisomera sinzi ugaca tuguma dukurikira ibyumviro byabo
kiretse abo banyamigambwe abandi izo nyigisho zagiriye akamaro nabari bavise ingeso yo gukumirana ifatiye ku bwoko Ive Harumugisha atanga karorero kunyifato y'abanyeshuri bo muri Risetora iri muri komine Mugambi ntara ya Bururi nayo Jerome niyo yitorera ava mu bwoko bw'abatwa avuga ko imbere y'izo nyigisho ataboni yaje kubera ikumirwa ry'abatwa mu Burundi
none ko nakuze isanga abatwa banenwa cyane ati ubu ndiko ndajahe cyangwa ndiko ndavahe ico nungutse ukubona yuko twebwe rwaruka ikiducanishamo atari bwa bwoko ahubwo ikiducanishamo yari politiki yabari yabukije
Setora kare yari iranzwe n'ibintu by'amoko n'ibintu byo gucanamwo hagati y'abanyeshuri badahuza ariko aho centre ubuntu ije ikwabonye inyungu nini ya cane kuko utwo dukosa twagiye turagabanuka turateba turahera kugeza yahataba ibintu by'amoko biri mu kigo ca Setora ubu
baba aba banyamigambwe eka nabo batabona kumwe abo badasangiye ubwoko bose babona ko abarundi bari bakwiye kubana mu butandukane bwabo no kugendera ku muco w'ubuntu
nimba jewe mfise akabira k'ubuhutu menye ko umututsi nawe yaremwe n'Imana umutwa nawe twaje tumusanga mu Burundi nk'abahutu n'abatutsi ndatse mukabwo gusa tukamenya yuko by'ukuri igihugu twese tugisanga byari kuba byiza twese tugendeye ku muco w'ubuntu tukerekana yuko bese twaremanywe agashisha Imana yaduhaye Imana ntiyaremye umuhutu ntiyaremye umututsi ntiyaremye umutwa yaremye umuntu
Furira Emmanuel Ntakarutimana muhuza bikorwa mu kigo ubuntu asaba gwaruka kudatumwanya bishinga abanyepolitike ahubwo bagafashanya mu gushinga imigambi kugira biteze imbere
none nubu hariho ugwaruka utumwanya mu bintu byinshi bitagira mvura bibaza ngo bariko barikingira naho bariko baratumwanya boje muri iyo ntumbero nshasha gukorana yukuraba na ryiza yugufashanya yugushinga imigambi hamwe bosanga bariko barunguka ibindi burengeye kure niyo ivyo batari ko bararonkuru
uyu mugambi w'ikigo ubuntu wigishije urwaruka rungana n'amajana 9 ibijanye n'amahoro n'ubuntu urwaruka rova mu komine 15 ari mu ntara zine ziri mu gihugu cyo Burundi arizo Gitega Karusi Rumonge na Makamba ubwo rwaruka mu butandukane bwago rwemeza ko rwavuye ruhindura inyifato ubu rukaba rushira imbere imigambi yo kwiteza imbere ari naco gituma rwashinze ishyirahamwe ryo kugurana na Vicoba Village Community Bank iryo naryo rigafasha gutanga ingurane kuberekanya umugambi utomoye wo kwiteza imbere I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Amakuru avugwa ku Burundi turacyayabandanya yarusha muri Tanzania hamaze iminsi habera inama y'abahinga bategura igice cya gatanu cy'ibiganiro bihuza Abarundi. Intumbero y'iyo nama yarimo n'intumwa za ONU n'umwe bwa Afrika, nuko ivyo biganiro vyoba imbere y'uko kwezi kwa munani kurangira. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu akurikiranira hagufi ivyo biganiro vya Arusha, Pierre Claver Niyonkuru.
Iyo nama y'abahinga yabere yarusha muri Tanzania mwibanga ntangere yarimo intumwa zidasanzwe zishyamwe mpuzamakungu ONU igizerukira ubumwe bwa Afrika, izavuye mu biro bikuru by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe n'izavuye mu biro by'umuhuza mu matate y'Abarundi Benjamin Mukapa. Amakuru twahawe na bamwe mu bitavye iyo nama batashatse ko amazina yabo amenyekana avuga ko iyo nama yatanguye ku munsi wa gatanu w'induheze gushika ku munsi wa kabiri w'igendwi. Ibibazo nyamukuru bariko bariga ni bine. Ica mbere ni ukuraba ikirangaminsi n'amatarike yorohereza impande zose zegwa n'amatati ya politike ari mu Burundi, aho bavuganye ko ivyo biganiro biriko birategurwa vyo mara n'imiburiburi iminsi cumi. Nta tarike ntabanduka iramenyekana, gusa bemeje ko vyoba mu mpera z'ukwezi k'umunani. Imbere y'uko iryo sango rigera hamwe no gutanga ubutumire, abari muri iyo nama bavuganye ko yaba leta nabo batavuga rumwe bazoba babajijwe imbere y'uko itarike 15 z'ukwezi k'umunani zigera. Ikindi izo ntumwa zaganiriye ni cerekeye abotumigwa, nk'uko amakuru Ijwi ry'Amerika ryaronsa bivuga. Abari muri iyo nama bumvikanye ko hotumigwa abanyepolitike benshi bashoboka bakunganirwa n'abandi bafatwa nk'indorerezi bo mu mashirame yigenga canke indi migwi ifite ico yoterera kugira ngo hagaruke ituze mu gihugu nk'ugwaruka n'abakenyezi abihebeye Imana n'abandi. Yamara bavuganye ko hatotumigwa abantu bateye imari bashobora gutuma hari uruhande rutitaba. Baranavuganye n'ikibazo cerekeye ingene inyuma y'ivyo biganiro hoboneka amasezerano yorohereza impande zose hamwe n'ingene yokwitwa mu nyuma agategwa ko umukono. Amakuru dufise atubwira ko bemeje ko muri ayo masezerano hazojamwo ikirangaminsi cayo n'umugwi uzofasha mu ishyirwa mu ngiro ryayo. Ico bikoze inkingo nkuru nkuru zoja muri ayo masezerano ziracari banga, gusa ngo harimwo urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora ashobora kuba ku isango impande zose zizokumvikana ko n'ikibazo cazova uburyo bw'amafaranga akenewe muri ivyo biganiro nticasigaye inyuma. Aho ishyamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abandi bafasha muri ico gikorwa nk'ubumwe bwa Buraya bemeye ko hamwe impande zose zemeye kwicarana atacobuza ko bazotanga uburyo. Ico gice cy'ibiganiro kigira gatanu gishobora kuba ica nyuma kibereye hanze y'u Burundi, ibindi bikazobandaniriza mu gihugu hagati, hakiyongera ko ingene umutekano w'abazovyitaba wocungegwa. Umuvugizi w'umuhuza akaba n'umwunganizi wiwe Makocha Tembele yemeje ko hariko harategurwa ikindi gice cy'ibiganiro bihuza Abarundi. Yamara yirenze kuvuga byinshi, yatubwiye ko atamakuru akwiye abifise ko yongeye ko ko byinshi bizomenyekana mu ndwi ziri imbere. Mu ndwi heze umuhuza Mukapa yari yabonanye n'umuhuza mukuru Yoweri Kaguta Museveni atwara igihugu cy'u Buganda kugira ngo barabe ingene barangiza ako kazi bahawe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko araheze imyaka hafi itatu. Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD umaze igihe usaba ko abahuza borangiza vuba ibyo biganiro bibera hanze y'igihugu, maze cihutirwa kikaba gutegura amatora yo mu mwaka w'2020. Abatavuga rumwe na leta nabo babananya gushikiriza ko hataragera kurangiza ibyo biganiro kuko ku bwabo bitaratangura neza. Ivyo biganiro bihuza Abarundi birongowe na Mukapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania vyaheruka kuba mu kwezi kw'12 umwaka uheze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye mu kanya isase ca dukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha bijya bi biranuka nuka kwarivyo
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
eka sivyo
dupingi dupingi utangiki
mupinga mupingi umvirize Ijwi ry'Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Uno musi rero turagaruka ku byo gufasha abantu nikora mu Burundi, aho kuno wa gatandatu wategekanije ko azotangura guhimbazwa umunsi wahariwe gufasha abantu nikora. Ni nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi asohoye itegeko mu ntango z'ukwezi kwa gatanu agena uwo munsi n'itungwana ryawo, ariko uburyo bizokorwa n'inzira zo gushikira abantu nikora hamwe n'ibindi bibazo n'ibimwe mu byo twabateguriye kubaha ko umuco kuko biko binugwanugwa ko byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi yacijijwe kwa amaso Bujumbura na mugenzi wacu Diane. Independence.
Itegeko inimeri jana agakwego ubusa 53 ryo kuwa 11 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza rivuga ko hagiye kwamaha imbazwa umunsi wahariwe bantawo nikora ubonawo wagenywe ko uzokwama ubarimwe mu mwaka ku munsi wa gatandatu urangiza ukwezi kw'indwi bamwe ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'aba basanzwe basegereza mu mabarabara bavuganye n'icyo cy'u America barashima iyo ngingo
ni byiza kuko abapolisi baratwikwa ko batujyana n'isi yose abadeso dawe tujyana abatura muri PC batufunga ukwezi kose cyangwa meza abiri ndose cyo fungura n'icyo nkora ndoguma muhira kose ndoguma ndicaye muhira ngo ndinde ngo mama ngaburiye ngo iki cyangwa nande nka ironko na icyo ngo badakora
navuze n'umutahe nokora navuze n'akazi nokora mugahari ibintu je byinshi nyinzi nyene mugabo narabuze icyo bimfasha je nyene yakazi niba ari shanye boma birutse yuko je no tumanironkira kazi nyene nkaguma nkora
abandi mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura basaba ko igikorwa nk'iki cyokogwa mu muco kugira ngo ifashanyo ishobore gushikira bigenewe
je vraiment gufashanya ni byiza kuko hari abantu sanga bakenye gusomba abandi ariko babikore mu muco kubujyo rashobora gusanga hatano nk'ifashanyo ugasanga akabageze ngo kumuhana ngo bazotanga nka sengsa cyangwa ihumbi ugacusanga izo fashanyo baregeranije babandi batishoboye ntibazirose nk'uko byari tego ashusanga yigiriye gukora yindi migambi cyezare bateguye ko bofasha aba batishoboye bo bafasha nyene ayo dutanze twe twa tuvuga ngo turuko turatanga amafaranga agashikira nyene uri ya muntu amugaye canke ntaho nikora akamushikira kujya nyene ntihagire izindi nzira camwe
kuri ibi iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu riratomora neza ko hazoshigwaho amakomite mu makomine akora icyo gikorwa afashanije n'amashirahamwe asanzwe yitaho bantaho nikora kukaba nkako umwe mu barongoye bena mashira hamwe Oda Ndumwami arongoye Fondation Tabita Action avuga ko abo mu ntwaro bigoye ko bamenya abantu nikora bonyene
baje bakatubaza twobereka abo bantu nikora abaribo n'urugezo bakwiye gufashizwa mu kuko bose ntibakeneye ifashanyo zimwe hari uwo kubaza ko akeneye impunzu atarwa akeneye impunzu ahubwo akeneye gufashwa mu bundi buryo bwo mu mutima bwa hehe hari ukeneye umutahe hari ukeneye ikindi kintu akora simisi yose abantu babakeneye impunzu cyangwa indya bantu nikora bari uburyo bwinshi rero twe turazi ubukene n'ico abo bantu baba bakenye bantu nikora rero twe turazi aho bari turazi n'abari ntawo nikora kusha abandi ama ikindi ntawo nikora arinda ashikaho yo menywa na mstantera kamenywa nande uyo abari ntawo nikora mu buryo gereranya yuko bubaye abaye nawe ntawo nikora ukuri ntibaza ko nabo mu nzego batomumenya kuko kenshi basa n'abantu bibagiranye
bimwe mu by'abantu bibaza haba ku mbugangaruka na bumenyi cyo kimwe n'uyu munyagihugu nuko ibintu bizokogwa kuko bavuga ko hari zindi intererano basanzwe basabwa mbere rimwe na rimwe hakajamwe n'inguvu
nuko nyitwe abantu bato bato dusanzwe dukenye ntibaduteguje nta munaza ati ibintu bimeze gute kandi urabona ko bifatanye n'ibi yazerekeye guterera amatora uva rero tuziko bizoba ku nguvu ntituzire nuko tuzogiye
naha nyene ubushikiranganje bwo gushigikirana buratomora ko umuntu azotanga ica fise umushikiranganje Martin Ivyabandi aburongoye abandanya avuga ko atagato kazojamwo
mugabo leta ico yakoze yaratunganije ingene iyo nterano yotozwa ifatiye ku migwi y'abantu abakozi ba leta abadandaza amashirahamwe abanyeshuri ariko nabo nyene babishaka twarasiye ko atagato karimo turarabwira mbere tuti n'umufunksiyoneri uvuga ati jewe iyo nterano nta nzotanga aravyandika akavyandikira abaserukira leta muri iki gikorwa hama bakamenya ko atazoza gakatwa amafaranga
nkuko bisanzwe tubasomere bimwe mu byavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga ati emwe intererano zigiye kuba umurengera uyu ndati aha mbe ni natanga mata bazoyashikiriza ntawo nikora atarapfa bitunganijwe gute tubandanye n'uyavuga ati ntabara ayo n'amafaranga leta ishaka kwikoreshereza tugarukirize kuri uyavuga ati ni igikorwa cyiza cyane gikwiye kwitabirwa n'abantu bose bakunda igihugu n'abakibamo Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Nyene ndonse harakinwe ni nokuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nchuti bakunze mwatwumviriza mwakinuye bakoze namenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo ikiganiro cuno munsi gishoboke Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na engineer yamufashije muhinga bw'ivyuma bifatikanije na Joe Diane na Nina hazo nari ndemesheje wanyu mu ntara y'uno munsi twemi twifurize kuranigwa tukizera kuzosura kwa turi kumwe namwe ejo mu mwanya nk'uyu nyene muri kino kiganiro canyu iwanyu mu ntara